Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri, tariki 19 z'ukwezi kwa mbere, umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ni saa moya n'igice I Bujumbura n'I Kigali mu Rwanda. Ndabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Byarabonetse ko igihe cyose habaye amatora mu gihugu cyacu, haca haba ingorane, haba kuburabuza kwatunganywa cyangwa kutemera ibyo yavuyemo, hanyuma hagakurikira ubwicanyi. Nicyo gituma leta yabiravye ibona ko byo bavyiza kohoba ibiganiro.
Uyo ni Musenyeri Justin Nzoyisaba, yayoboye ibiganiro bihuza Abarundi byatanguye icese kuri uno munsi wa kabiri mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, harimwo ayerekeye amatora mu Buganda, kumwe n'ayerekeye ibiganiro by'umwumvikano muri Siriya, hamwe n'igitero cy'ubwihevi cyagizwe ku bapolisi muri Afghanistan. Turazibashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Murumva Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio yacu @gmail.com, no kuri Facebook na Twitter ni radio yacu VOA. Mu Burundi tubibutse ko mutwumvira kuri FM 94.9, no kuri 95.2. Amakuru yo mu biyaga binini, ibiganiro bihuza Abarundi byatanguye icese mu ntara ya Kirundo mu Burundi, vyuguruwe na Musenyeri Justin Nzoyisaba. Mu vyumviro vyagumye bigaruka ahanini harimwo ibijanye n'uko ibwirizwa shingiro rihinduka hagakugwaho ibiringo umukuru w'igihugu yotogwa. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abantu baharugwa mu 500 nibo bari bitavye ibiganiro bihuza Abarundi muri rise yakanyenye ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Musenyeri Gistenzo Yisaba arongoye umugwi w'igihugu CNDI ujeje gutunganya ivyo biganiro, yabanje kwibutsa abavyitavye imvo n'imvano yavyo.
Vyarabonetse ko igihe cyose habaye amatora mu gihugu cacu, haca haba ingorane, haba kuburabuza kwatunganywa canke kutemera ivyo yavuyemo, hanyuma hagakurikira ubwicanyi nkuko mwagiye murabibona kandi mubibona n'ubu. Nicyo gituma leta yabiravye ibona ko byo bavyiza kohoba ibiganiro hagati y'Abarundi bose, kugira ngo batange umuti wotuma intwaro ya demokrasi itsimbatara mu Burundi kurusha.
Inyuma yaho Festus Ntanyungu, umunyamabanga nshingwabikorwa muri uwo mugwi, yaciye asigurira abaraho ingene u Burundi bwagiye buraja mu ndyane inyuma y'amatora kuva muri kahise ahejeje. Abaraho bose basabwe kwishura ku kibazo kimwe rudende kivuga giti tanga umuti ukwiye gukoreshwa kugira mu Burundi habe intwaro bose biyumvamwo, no kuvuga demokarasi irama. Hahawe ijambo abatari bake, ibyimviro batanga byari nka bimwe. Ubwa mbere bashimikira kwihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro, ibiringo bigenerwa umukuru w'igihugu bigakugwamwo.
Ihoboneka ibwirizwa shingiro rishasha ritomora neza igenda igihugu corongogwa hisunzwe ingendo ya demokarasi, maze umuntu yagomwe n'abene gihugu agatwara gushika bamurambe uko na kera umwami yava ku butegetsi ari uko yarushe. Ntimubona yuko twanyazwe uburenganzira kufata umuntu bakamugenera ngo manda?
Icya kane ni uko moduha ububasha ibwirizwa shingiro rigasubirwamo n'abene gihugu amasezerano yarusha tukayasezerera.
Nuko kandi mu mategeko agenga amatora ijambo manda yokugwamo.
Iruhande y'urukundo rw'igihugu nubwo Abarundi hagati yabo ubwabo bubahiriza agateka ka muntu, abaserukiye Kiliziya Katolika babona ko umuti ari kubahiriza ivyafunditswe.
Kubahiriza amasezerano ayariyo yose yapfunditswe ngo hatogwe inyishu y'ibihanze igihugu, ubucamanza bwiza kubahiriza ibiringo naho bavuze ngo ibintu bya manda byovaho niyo bari demokarasi ho kubahirizwa ibiringo byagenywe n'amategeko agenga amatora naho yo bari umuntu akundwa na benshi n'abindi gihugu benshi akabona ko ikiringo ciwe giheze yo kinjura abandi kandi mbere ahubwa we akitegurira nabo mukorera mu ngata akarore ni kwa Mandela
ikindi cyasabwe ni bihano kuba babikuye mu matora
umuntu yivanye mu matora yagiye guhigana kwe kubaho ibihano inzego zije gumutekana zaravanze turazemera kandi zikora neza inteko muza makungu kwe nazo dukeneye kuko umutekano urahari
hasabwe nibihano kubahoze arabategetsi bafise ivyo bagirizwa
kwana vya karorero ndongozi zagirwa n'ivyaha vy'ubwicanyi haba muri kahise kakure nibiduherukamwo kuko kudahana n'ivyo vyama bikwega induru hano mu gihugu cyane
hakarorero abantu bishe niho baguma bapfa yangi igihugu aho no vuga nka buyoya ntuyagirize ubwicanyi bwo igihumbi cya 1988 ubwicanyi bwakurikiye inyuma y'igihugu cya Rwanda ni waguma akokeza acanisha mu barundi uwakwiye gufatwa agahano izuruhara mwino migumuko bagiye gufatwa bagahanwa iyo bari hose aha twovuga nka minanija yari yatumye inkozi z'ikibi kugandagura abantu bangaha mu girundo kandi ari havuka
ikindi cyagumye gisabwa nuko abarundi bafise utubira twinshi batoshingwa amabanga mu nzego z'igihugu
gushyira itegeko rituma abantu bafise ubira bubitabutatu devutwa nationalite batatezwa amabanga akomeye kuko dusanga umeko ni abacangewe ntibakunda Burundi n'abarundi kuko baheza gutera akajagari bagaca bigira mu bindi bihugu bafiseyo nationalite kandi bakabangiye
amakungu asabwa kutisuka mu vya politike y'u Burundi no kurekera igihugu bwigenge
abanyamahanga babuzwa kwivanga muri politike y'u Burundi ihagire ikoresho by'igihugu nk'amaradiyo menyesha makuru byemererwa mu gihe birimwo abanyamahanga kuko baca bakora bisunze ishaka ry'abo banyamahanga kotunganywa igihe ifashanyo ziva hanze zitoza zisaba amakondisiyo atuma igihugu kitahungukira cyane gitakaranga abatabishaka bakagumya izo fashanyo zabo igihugu kigakorana n'abashaka
habonetse n'ivyiyumviro bitandukanye n'ivyo nubwo byari bike ahanini bikaba byashikirizwa n'abari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi
hobaho kubisikanya umwoko mu kibanza cy'umukuru w'igihugu tutaravye umugambwe kanaka ubwoko bwose bworoswa ibibanza gutunganya iby'igihugu bataravye gusa aho umugambwe watsinze
muri ibyo biganiro hari hatumiyemo abaserukira intwaro imigambi itandukanye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike amashengero abajejwe ubutungane n'inzego z'umutekano mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
arakoze cyane Jean Bosco ndarurinze muradutunga byatugwe gato mu buhinga bw'ivyuma reka tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi turagaruka twonge tubashikiriza yandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini umupfaso ni wenyene ariko arahiganwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'Uganda mu matora ategekanije mu kwezi kwa kabiri havuga ko akiri ko ariko harahiganwa kuko ashaka kunagura igihugu akagikura mu nzira y'ubukoloni yamara umupfaso ni Moren Kiala yahoze ari umuhanuzi wa Perezida Yoweri Museveni ari ku butegetsi mu gihugu cy'Uganda muri iki gihe mu vyerekeye kugwanya ubukene avuga kandi ko ashaka kunga ubumwe hagati y'abanya Uganda avuga kwa titabaza kwa matora ashobora kuba mu mwidegembyo no kumugaragaro ngo kuko Perezida Yoweri Museveni yashinze amategeko atuma abanyepolitike bahiganwa nawe batoroherwa mu twigoro twabo to gushikira abanyagihugu Kiala yaranebaguye Perezida Yoweri Museveni kuko hatitavye impari za politike za mbere z'abahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu zashizwe kuri televiziyo Museveni yavuze ko adashobora kuja muri izo mpari ngo kubera amajambo yo guhiganwa akwiye kuba hagati y'abanyepolitike akwiye kuba hagati y'abanyeshure bo mu mashure y'intango ngo ari naco gituma atashobora kuva mu gikorwa gikomeye cyane cyo kwiyamamaza kugira aje mu majambo nkayo yo guhiganwa Kiala yavuze ku gihugu cy'Uganda kirimo intara z'abami 15 bavuga indimi zitandukanye hamwe n'imico itandukanye. Ati yamara ngo igihe abakoloni babongereza bashika mu gihugu cy'u Buganda bateye igikumu ku masezerano avuga ko igihugu cy'u Buganda kirimo intwaro imwe gusa kandi kwizo ntara zindi z'abami bose zihindutse igihugu kimwe cy'u Buganda. Ishiramu muzamakungu ONU itangaza ko abantu bagera ku 19,000 bishwe muri Iraq hagati y'ukwezi kwa mbere k'umwaka w'2014 n'ukwezi kwa 10 k'umwaka w'2015 abandi amamiliyoni 3 barata ingo zabo. Ubwicanyi bwariyongereye bitewe ahanini n'uko umugwi w'intagondwa za Islamic State wafashe ibice binini by'ubutaka bwa Iraq bw'uburaruko buraruko bwa Iraq aho vyacha bituma kandi mu kwezi k'umunani umwaka w'2014 hatangura ibitero byo mu kirere byagizwe ku migwi yabitwaje ibigwanisho muri ico gihugu. Umuyobozi mukuru w'iro bijejwe agateka kazi na muntu Zaid Raad al-Hussein avuga ko ibitigiri biterekana neza umubabaro abanye Iraq bageramiwe cyane navyo. Avuga ati bitigiri bishigwa ahabona ni vy'abagwa mu bitero canke ubundi bwicanyi atariko hari abandi benshi batari muri ivyo biharuro bapfuye kubera ukubura imfungurwa amazi kumwe n'imiti. Abategetsi mu buraruko bushira uburengero bwa Pakistan bavuga ko igitero bakeka ko bacakozwe n'umwihevyi cyahitanye abantu 12 kigakomeretsa abandi benshi. Bavuga kandi ko benshi mu bahitanywe n'ico gitero arabajejwe umutekano. Abagwanyi b'abataliban nibo biyitiriye ico gitero. Ababibonye bavuga ko umuntu yagize ico gitero yari ku ipikipiki atera ikirindiro c'abapolisi kiri hafi ya district ya Khyber isa niyigenga kumwe n'igisagara ca Peshawar kigizwe n'umutekano muke muri aka kanya. Abajejwe gutabara imbabare kumwe n'abayobozi bako karere bavuga ko mubishwe harimo umuyobozi mukuru y'ipolisi kumwe n'umumenyeshamakuru akorera muri aka karere. Ahandi naho ishiramu muzamakungu ONU riripfuza kubandanya ibiganiro vy'amahoro kuri Siria kuri uno musi wa mbere uza. Yamara amakenga ni menshi niba iyo nama izoba mu gihe hasigaye iminsi mike ngo ibe kandi batarumvikana kubakwiye gutumirwa muri ivyo biganiro. Mu kwezi guheze niho Staffan de Mistura intumwa ya ONU muri Siria yatangaza ko yipfuza ko ibiganiro vy'amahoro muri Siria vyotangura ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere. Umugambi wa de Mistura wo kumvikanisha abanyesiria urashigikiwe n'ibindi bihugu 17 harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Yamara mu migwi myinshi iriko igwanira mu gihugu cya Siria ivyo bihugu ntibirahitamwo iyihe migwi izoserukirwa muri ivyo biganiro. Tukiri kuri Siria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko ifise amakenga menshi ku buzima bubi abanyesiria babayemwo nyuma yaho ishirahamwe muzamakungu ONU itangarije ko abantu 13.5 million n'ibice bitanu mu gihugu bakeneye imfungurwa. Intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe muzamakungu ONU Samantha Power yavuze cyane cyane ku ntara 15 zimaze gufatwa n'imigwi yabitwaje ibigwanisho akavuga ko 12 muri zo ntara zugarijwe na Leta ya Siria kandi ko abantu 35 bamaze gupfirayo kuva mu kwezi kwa 12. Asaba impande zose muri Siria guha uburenganzira imigwi yabagira neza gushikira abanyagihugu. Tugaruke rero ku makuru yo mu biyaga binini tuyahere kandi mu Burundi. Ibiziga vy'abagabo babiri vyatowe mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri mu Kivoga muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Imiryango yabo bahisi imenyesha ko babaheruka ku munsi w'Imana. Ni nkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ibyo biziga bibiri byatowe mu gitondo cyo kuri uno wa kabiri mu Kivoga cya Mutimbuzi ni iby'abagabo Damiano Bigirimana yahora aba muri quartier Jabe ya zone Bwiza na Emmanuel Ndayishimiye yahora aba muri zone ya Buyenzi mu gisagara cya Bujumbura. Mufaso ni umuhisi Damiano Bigirimana atashinye kuduha amajwi ku mvuzo z'umutekano wiwe yabwijwe rya Amerika ku mugabo wiwe yamuheruka ku muhingamo wo ku munsi w'Imana uheze. Uwo mukenyezi avuga ko aheruka umugabo wiwe ahamagawe ku telefone n'umuntu yashaka kugura iparasera y'umuryango iri muri quartier Gisyo ya commune Muha ijisho ryabaye iryo kuko yamutelefonye bugorovye ku matelefone yiwe ntiyitaba niko gutangura kurondeza abo bagabo babiri kuva kuri uyu wa mbere inkuru ya mbere baronse nkuko bivuga n'umukenyezi w'umuhisi Damiano Bigirimana nuko imodokari bari bagiriyemwo baje mu kanyosha yari hagaze iruhande y'isoko mu Kinama muri commune Ntahangwa bayishikiriye bayisanzemwo karangamuntu na pasiporo vy'umuhisi co kimwe n'ibipapuro birangiye modokari nkuko mufaso nabivuga mu gitondo cy'uno wa kabiri niho araba batelefonye bababwira ko hari biziga bibiri biri mu bigazi byo mu kivuga ca commune Mutimbuzi bashitseyo niko gusanga arabo bagabo babiri baheruka ku munsi w'Imana uheze ubwicanyi bw'abo bagabo babiri bahora bikorera utwabo nkuko abo miryango yabo babivuga ni bumwe mu bundi bwicanyi bugize iminsi bubera mu gihugu bashikiriza ko babo atavya politike barimwo bakibaza ica babagandaguye babahuye uwashoboye kugira ica shikirije kuri ubwo bwicanyi bw'abo bagabo babiri atashinye ariko kwivuga izina kumva z'umutekano wiwe ataka bategetsi barongoye Burundi n'amakungu kugira ico bakoze vuba kugira ubwicanyi bubera mu Burundi buhagarare
naje vraiment ndabaye cyane n'ibintu bikora mu gihugu nk'umuntu abaye mu cyo Burundi abone kubiraba dusaba ko ubutegetsi ababurongoye bwo kucana nabo batavuga rumwe bakabavugana kugira ngo ibintu biri mu gihugu bihagarare kubera gucebura abaye bwicane aho umuntu asigaye atahabuka gatabunyama turasaba ko n'amakungu yo gira icashikirije karashamwe nguvu nyinshi cyane zikome nabundi hoho nkuko tubibona abantu bigiye guhora atacamira
eka nabica abantu muri kino gihe uno musore abasaba kubihagarika
icyo navira hagohe abantu bose bako bica abantu nabo ibizuhagarara nawe bwe ubutungane bakurikirane twasakonye buhagarika ubwicanye umutwa bukoko bakahagarika ko nabantu nkabandi bava amasa kandi bose bapfa kugira ngo bahagarike yo mutima w'ubunyamaswa maze bikebuke babonye ko nabonye n'abarabantu kazo yibazo imbere y'Imana n'imbere y'ubutungane ko hari giye buzokora
umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza azoroha kuri ubu bwicanyi bw'abagabo babiri kuko hari ababahamagaye kuri telefone
amatohoza ariko arabandanya kugira ngo abakoze ububisha bashobore gufatwa hanyuma bashikirizwe ubutungane twibaza ko amatohoza azoheza kanyaruka na cyane cyane kuko abo bantu babanje guhanumagagwa n'umuntu bakoresheje telefone
tubibutse ko muri ako gace ka zone Rubirizi muri commune Mutimbuzi hatowe ibiziga bishika ku 10 mu mwaka uheze wa 2015 mu muhari iteka eka cyo kimwe no mu ntwaro bamenyesheje ko bari abantu biciwe ahandi baza gutabwa muri ako gace ka zone Rubirizi mu kivuga ca commune Mutimbuzi mu ntara Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
makuru yo mibaga binini arabandanya tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ku nshuro ya mbere ugwego gw'umuvunyi hariwe ombudsman gwashizeho umukozi mushasha muri sentare aje guhangana n'akarenganyo akahora gakoregwa abantu batsinda imanza bakabura ivyo baba batsindiye ikibazo c'imanza zitarangizwa Burundi kirakurikiranwa hafi mu nzego za leta zikorana n'abanyagihugu ni nkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi mu Rwanda
Munze gozo za leta zikora n'abaturage ndetse n'abayobozi iyo basuye abaturage bahura n'ibibazo abaturage bageza ku bayobozi binubira ko batsindira imanza ariko bagategereza ubwishyu bakabubura iki kibazo gisa nk'ikitabonerwa umuti kimaze igihe kirekire ingero ni imanza z'abantu baburanye mu myaka 5 ishize mu nkiko gacaca bagatsinda imanza ariko kugeza ubu amaso akaba yaraheze mu kirere aba ni bamwe bamaze imyaka 5 batsinze ariko kugeza ubu batarishyurwa ibyabo
nyamboka mu karere ka Nyaruguru iby'imitungo twe ntabyo baduhaye iwacu hari inzu 5 mpereye no kunza aricyo cyoroshye muri izo nzu 5 nasanze baratugeneye ibihumbi ngo 720 twebwe iwacu uretse umuntu umwe watanze ibihumbi 5 muri abo ngabo bafashe ibyo 750 nako na 20 twarabyikirije nabyo ntibyaboneka
Bwana Nkunda Banyanga Pierre Celeste umukozi muri ministeri y'ubutabera ushinzwe gukurikirana ibyirangizwa ry'imanza yabwijwe ry'Amerika ko kugeza ubu hakiri imanza zirenga 1055 z'abicyuza imitungo yabo yangijwe mu gihe cya genocide ndetse n'izigera ku 1015 zari mu mwaka ushize zo zaciwe n'inkiko zisanzwe uyu muyobozi avuga ko impamvu nyamukuru ituma imanza zitarangizwa rimwe na rimwe bituruka mu buryo izo manza ziba zaraciwemo bikagora umuhesha w'inkiko kumenya icyo umucamanza yashaka kuvuga ikibazo kindi cyongeraho gituma imanza zitarangizwa ni cy'ubukene bugaragara mu baturage baba bagaragara ko nta bwishyu bafite gusa ngo hari ibihano bigenerwa umuntu wanze kwishyura ibyo yatsindiwe kandi bigaragara ko afite ubwishyu. Bwana Nkundabanyanga,
igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda kivuga ko umuntu wanze gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko akurikiranwa icyaha cyo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi, itegeko riteganya ko ahanishwa n'ibihano kuva ku mezi atandatu. Ariko iyo batarangije izo manza mu gihe cyateganijwe, umuturage afite uburenganzira bwo gutanga icyo kibazo mu nzego zikurikirana abahesha b'inkiko.
Ubwo Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge yarahizaga abahesha b'inkiko bashya kuri wa kabiri, yavuze ko Minisitiri ayobora yifuza ko muri uyu mwaka wa 2016 habaho kurangiza imanza ku bwumvikane hatagombye kwitabaza ingufu ndetse no guteza cyamunara.
Uyu mwaka wa 2016 turifuza gufatanya twese hamwe tugakora ibishoboka byose kugira ngo urubanza rwose rutarangire. Inyandiko mpesha itishyuye haba kuri leta cyangwa ku muturage byose byarangizwa ku neza, ariko bitakunda bikarangizwa ku ngufu z'amategeko. Mbonereho bwira abanyarwanda batwumva ko uwicaranye inyandiko bene iyo ayigaragaza cyangwa uzi ko afite umwenda uwo ari wo wose wategetswe n'urukiko akaba yicaye ataratanga ibyo yategetswe gutanga, ko uyu mwaka nawe yafatanya natwe akabitanga ku neza tutaraza kumwibutsa dushingiye ku mategeko.
Ikibazo cy'imanza zitarangizwa cyari cyarabereye umugogoro abaturage, kuko wasangaga biruka mu nzego za leta zinyuranye rimwe na rimwe bakarangiza batabonye igisubizo. Urwego rw'umuvunyi bwa mbere narwo rwashyizeho umuhesha w'inkiko uzajya yunganira abaturage bakorewe akarengane ko kutishyurwa ibyabo mu gihe berekana ko babitsindiye. Bwana Segutunga Philibert ni we muhesha w'inkiko ku rwego rw'umuvunyi.
Ibibazo twakira ni ibyo abaturage batabashije kurangirizwa imanza, ugasanga rero hazamo nk'akarengane ngane cyangwa umuhesha w'inkiko kubera utari umwuga kubera imwanya mutaba afite, ugasanga ntarurangijije ku gihe. Ariko icyo gihe turamukurikirana tukamuha igihe ntarengwa cyo kuba yarurangije, atabirangiza tukabyirangiriza, ariko tukagira ibihano tumusabira byo mu rwego rwa mbere nk'uko biteganywa n'amategeko.
Abahesha b'inkiko basabwa kurangiza inshingano bahawe bishyuriza abaturage ibyabo, akenshi n'abasazwa ari abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, ab'umurenge ndetse n'ab'uturere bafatanya izi nshingano n'imirimo yabo ya buri munsi. Abagane n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batigeze banga kurangiza imanza z'abaturage, ariko nabo bagihura n'imbogamizi z'ubukene bugaragara mu baturage bayobora, hakiyongeraho inzitizi ikomeye y'uko itegeko ritabarengera mu gihe bashobora gukora ikosa bari mu kazi ko kurangiza imanza. Ibindi Bwana Bugingo Leo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Ruhunda mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana.
Ni ukuvuga ngo ushobora kurangiza urubanza hakazamo agakosa, noneho ugasanga uwo warangirije urubanza wa wundi wishyuye akaba ari ujya gutanga ikirego kuko abona yuko yaba yararenganijwe hatakozwe icyagombaga gukorwa, ariko kandi wowe washyize umwanzuro mu bikorwa. Icyo gihe rero waryozwa bya bindi wakoze nk'umuhesha w'inkiko, ugasanga we ntabwo bikunejeje, ari nayo mpamvu dusaba yuko hashyirwaho itegeko riturengera.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri mu Rwanda, ubushikiranganje bw'indero mu Rwanda buratangaza ko bugiye gushiraho ingingo zimwe zimwe zo gufasha abarimu kubera akazi kagoye bakora. Bavuga ko iyo ngingo ari yo kumugenera agashiruka bute ko kumufasha guteza imbere ubuzima bwiwe, ariko siko abarimu babibona. Inkuru ya Eric Bagirubusa.
Ahagana mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yashyize ahagaragara ibyavuye mu buzamini bya leta mu mwaka wa 2015 bisoza ibyiciro by'amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye tronc commun. Muri rusange abanyeshuri batsinze neza hejuru ya 80% nk'uko ababishinzwe babivuga. Ryafashwe nk'ishimwe rikomeye ku nzego zitandukanye by'umwihariko rw'abarezi. Bwana Olivier Rwamukwaya ni umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye.
Ariko abantu dushimira cyane bagize uruhare mu kugera kuri uyu musaruro bakaba ari abarimu, kuko iyo abantu batsinze neza biba bigaragaza ko umwarimu yakoze akazi gakomeye kayoboye wa munyeshuri kugira ngo azashobore koko kubona amanota meza.
Aha ni naho Minisiteri y'Uburezi yavuze ko iri gutegura stati yihariye ishingiye ku kazi abarimu bakora. Ni stati yumvikana nk'igamije kunganira umushahara mwarimu yitinica n'ikize. Bwana Rwamukwaya yarasobanura bimwe mu bikubiye muri iyo stati idasanzwe kuri mwarimu.
Kugeza ubu ibyo bahabwaga byose byashingiraga kuri stati igenga abakozi ba leta muri rusange. Ariko bitewe n'umwihariko w'imiterere y'umwuga wabo, Minisiteri y'Uburezi ifatanije na Minisiteri y'abakozi ba leta twamaze kurangiza umushinga wa stati yihariye y'abarimu izifashishwa mu kugira ibyo bazajya bagenerwa byihariye bijyanye n'ubwiharire bw'umwuga wabo. Aha navuga nko kuzamurwa mu ntera ntambike cyangwa horizontal promotion cyangwa se kuzamurwa mu ngazi vertical promotion, ubundi bitajyaga bibakorerwa ariko hashingiwe kuri uwo mushinga wa stati yihariye yabo bizajya bikorwa ku buryo mwarimu uko azajya zamurwa mu ngazi no mu ntera ntambike azajya n'umushahara we ugenda wiyongera bikurikije.
Ubu naho n'umwanya w'inkuru ya sport n'imikino tugiye kwishikirizwa na mugenzi wacu Désiré Hatungimana mu Rwanda aho ari karakurikirana imikino ya CHAN.
Aho ni kuri stade Umuganda aho abantu bashitse hakiri kare imbere ya saa sita kugira birabire inkino za Afrika zihuza imigwi inserukira bihugu y'abakenye basanzwe bakina iwabo. Abakunzi b'umupira bashitse hakaba hari n'abaje bava muri Congo na Uganda, bonako icyo gihugu cya Uganda gifise urukino kuri no wa kabiri. Abagendesha amapikipiki akazi ko gushikana abantu ku kibuga ni kenshi cyane, bakabivugira ko cyane bagiye kwivyaza mu musaruro.
Nk'umutari hari kiyongeye mu mikorere yacu kuko mbere twakiraga amafaranga atari menshi kandi na vesoma kuyibona bikatugora, ariko no vesoma rusigaye tuyibona ndetse tukanarenza.
Mubikesha izi nkino?
Tubikesha izi nkino nk'umukino wa Kongomani waduha amafaranga menshi cyane. Ubwo rero cyane turayishimiye cyane, ahubwo kewe bahoraga bategura imikino nkingi y'uburyo bwinshi butandukanye mu mezi atandukanye.
N'abadandaza za butike barabona ko koko izo nkino za Shane zizobagirira akamaro kanini cyane. Uwo mugabo aba ku metero 10 z'ikibuga Stade Umuganda kiretse urudandazwa ngo bere nahimbaye kubona ko ibikorwa remezo vyiyongereye irubavu kubera izo nkino zigiye kuhabera.
Ibyo byanyunguye byinshi cyane kuko byatumye ngira iterambere, byatumye ngira iterambere kuko ibikorwa remezo byaranyigereye. Njye nashima iki gikorwa cy'Shane igiye kubera mu Rwanda kuko nk'ibyo ducuruza par exemple tuzabicuruza ku buryo bworoheje cyane, kuko abafana iyo baje kureba imipira batunyuraho bakatugurira, gutyo bigadusigira iterambere mu ibicuruzwa byacu bikagenda neza.
Ageranije n'ingene yahora akora akazi kiwe amenyesha ko izi nkino agiye kuzungukiramo byinshi.
Urugero nko ku mikino wabanje bari kwitegura mu byerekeranye hagati y'Amavubi na Congo, nashoboye gucuruza ibintu by'icuruzwa byanjye mbona birihuta cyane. N'ubu ngubu kandi ndikumva uko abafana bari kuza bagera stade baza kureba imipira, bari kunyuraho akagura amazi, akagura ji, bityo rero ibicuruzwa byanjye nanjye nkabona biri kwihuta.
Urishimye cyane?
Narishimye cyane kuko nabonye rwose byanafashije.
Abafise utubari, amahoteli muri kino gihe bazivugiriza mu kwaha biturutse ko ingenzi ziyongereye kubera izi nkino ziriko zirabera Rubavu. Uwo ni manager w'akabare na hoteli ati Shane irakamaho.
Izi nkino za Shane muri business yacu zidufitiye akamaro kanini kuko zatwongereye abakiriya ndetse zituma business yacu ibasha kwiyongera.
Aho ni naho duherahereje ibiganiro byo kuri no mugoroba, muradutunga kanya katubanye gake, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka, mwakoze cyane kudutega amatwi naho buta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.